Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jodiane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Kuba ku munsi wa kabiri je ntashikana n'abana babiri habarembye aho ku bico gihe n'ubu turikoca tugakoresha ubutoshi bwa twavuye muhera kubera nta matara tubona ari kwa muganga azahubwira ngo ingize umwana ino muri salle de soins ko ntafite akatoroshi abakoresha igihe naho haba ariko serum acazana ku telefone yiwe akaba yakoresha mu kumurika kugira avure umuntu.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda ari muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu ya Majepfo agaruka kibazo cike na ry'umuyaga nkuba kwivuriro ribegereye bivuriza ko riri kuri poste de santé ahitwa Rusenda nyene. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye iyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yongeye kwagiriza agasomborotso u Rwanda. Turazigaruka ko handi hatume hafi ya radio yanyu. Ako imbere yo kuja ku isonga yo makuru nce ku mwidonido banzinda bwire muri bake ku Bushinwa bwahaye uburenganzira ambassadeur wa Canada ukubonana n'umunye Canada agira kabiri yafashwe kumva gushika ubuzitaramenyekana. Ibyo byashikije n'umushikiranganje wa Canada ajeje imigenderanire i Ottawa. Ambassadeur John McLum yaraganiriye na Michael Spavor umugwizatunga w'umunye Canada ejo kwa mungu inyuma y'iminsi ibiri abonanye n'uyundi munye Canada afungiwe mu Bushinwa yahoze ari umudiplomate. Ubushinwa bwahagaritse abagabo babiri nyuma yaho igipolisi cya Canada gihagarikiye umutegetsi w'ikompanyi y'Ubushinwa ikora itumatumana ko amakuru yitwa Meng Wanzhong mu ntango z'ukwezi kwa 12 Vancouver ku mutahe watanzwe na Leta Zunze za Amerika. Meng arindiriye kurungikwa muri Leta Zunze za Amerika kuvyaha vyuko yadenze ku bihano Amerika yafatiye Irani. Canada irahakana ko Meng yafashwe ku mvu za politike. Inama hagati ya Leta Zunze za Amerika n'abategetsi ba Taliban itegekanijwe kuno wa mbere muri Emirates Zunze Ubumwe za Amerika itumbereye kurondera inyishu ya politike ku ntambara muri Afghanistan. Intumwa idasanzwe ya Amerika mu gusubiza hamwe Abanyafghanistan ariwe Zalmay Khalilzad niwe arongoye intumwa za Leta Zunze za Amerika mu biganiro i Abu Dhabi ku murwa mukuru wa Emirates Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byashikije n'umutegetsi wa Pakistan ku juge ya Amerika ejo kwa mungu. Kuva ashingwa ayo mabanga mu kwezi kw'icenda iyo ntuma idasanzwe ya Amerika ivuka muri Afghanistan imaze gutunganya inama zibiri n'abatalibana i Qatar aho uwo muhari ufitiye ico wita ibiro vya politike. Intambara mu Afghanistan yabaye ndende uko Amerika itari vyiteze imaze gutwara Washington amadolari ashika amamiliyoni 3 muri ico gihe abarwanyi b'abatalibane barushirijeho kwigarurira uturere mu gihe ubu bagenzura hafi igice c'igihugu muri Afghanistan. Radio y'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoro babwira mutwumve mu camuja kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva ijwi ry'Amerika ni kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara tubahaye ikaze.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kuno wa mbere yabonanye n'abategetsi bo mu ntara zitandukanye. Ku telefone turi kumwe na mugenzi wacu Diane yakurikiranye iyo nama yabereye mu ntara ya Bubanza igamije kuraba ingene umutekano wari wifashe no mwaka. Diane amahoro ngaho i Bubanza.
Amahoro neza Diane.
Ego abo bategetsi babonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nkurunziza ahanini bari mu byahe bisata.
bari mu bisata mushikiranganje bw'umutekano no mushikiranganje bw'ubutungane hamwe no mushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu
bikuru binyamukuru bavuganye muri uwo mubonano n'ivya
yego Diane bavuganye kuri byinshi cyane ahanini bavuze kubijanye n'umutekano ingene ukwiye gucungerwa mu buryo bukomeye muri ibi bihe birangiza umwaka na cyane cyane ko hari igihugu cy'u Rwanda ngo bikomeza gusotora Uburundi aho hari n'ikiziga cy'umuntu ngo catowe mu ruzi Gweru ivuye mu ruzi icaje ngo kiva mu ruzi Kagera rubibe n'igihugu cy'u Rwanda n'intara ya Kayanza ati rero ngaho Uburundi inzego z'umutekano zakwiye gucungera cyane kandi bagafasha na cyane cyane mugabo ngo abantu ko bahimbaza umwaka banezerewe abafite amazu y'ubutambiro bagashobora kurara barakesha babikeneye hamwe n'amasengero ariko amasengero ngo cyane cyane kubera nabo injyane zibonekezamo cyane bakahabera amaso mugabo kandi ngo yuko hazafatwa n'ingingo zikomeye bibaye ngombwa kandi yuko n'amasengero atwagwa n'abanyamahanga yo ngaho mu Burundi ndi kugira bakemwe izo njyane ko ashobora kuzotwagwa bashaka kuzoshiraho abayatwara bakaba barundi gusa
hanyuma haraheze iminsi havugwa ibijanye no gufata ingingo zo gucungera ubutare ico kibazo hari cyo mukuru gihugu cyo Burundi yo bayakigarutse ko
ego alandi yometunze imana icegera cy'umuvugizi wiwe yavuze yuko yabishikirije muri yo nama avuga yuko bagiye gutanga inyigisho zikomeye guhugura gose ngo abajeje umutekano abapolisi hamwe n'abasoda kuko mu bisanzwe basanzwe ngo bacungere umutekano w'abantu inyigisho bafite zidufite zo gushobora gucungera ubwo butare yuko bagiye kuba inyigisho maguru masha nko mu mezi nk'atatu bakaza bashobora gucungera neza ubwo butare cyane cyane ko ari ubundi gucukugwa mu ntara ya Kirundo.
Hanyuma iyo nama arigamije kuraba ingene umutekano wifashe yagereranije no mwaka uheze abona byagenze gute by'umutekano mu Burundi.
Muri rusangi umutekano mukuru w'igihugu Peter Nkurunziza yawushimye ko wagenze wifashe neza muri uno mwaka haba mu bijyanye n'amasanganya mu mabarabara haba ngo mu bantu bicwa ibitigenge ngo byaragabanutse cyane nubwo bitashikirijwe kandi yuko yanashimiye cyane abantu bari muri icyo gisata bari bitabye nama yuko bakoze neza cyane ku buryo yabahaye amanota ibice 97 ku ijana
urakoze cyane gose Diane turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma kugira udushikirize ku buryo burambuye iyo nkuru giye kudutunganiriza
murakoze namwe Diane
tuve ngaho rero mubanza mu Burundi cyo dukubitira mu Rwanda abacuruzi b'impunzu zambawe zizwi ku izina rya caguwa bakora mu masoko atandukanye mu karere ka Rusizi murengerazuba bw'u Rwanda batavuga rumwe n'inzego z'ubutegetsi ku ngingo bafatiwe zitandukanye basigura ko abashinzwe kubatoza amatagisi basanga mu isoko bakabatwarira iyo baranguye kandi baba bayitangiye amatagisi ubutegetsi ku ruhande rwabo busigura ko impunzu batwara ari ziba zinjijwe ku buryo burunyuranye n'amategeko ni nkuru ya mugenzi wacu mu Rwanda Temistocle Mutijima
Hashize imyaka irenga ibiri ubutegetsi bw'u Rwanda bufasha icyemezo cyo guhanika imisoro ku myenda n'inkweto byambawe bizwi nka caguwa mu gisa nko guca intege itumizwa ryabyo mu mahanga ni ingingo itaravuzweho rumwe haba imbere mu gihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga na n'ubu hirya no hino mu gihugu rero haracyagaragara ibibazo bishingiye kuri ubwo bucuruzi bwa caguwa nko mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda abakesha amaramu ku bwo bucuruzi baravuga ko bakomeje kubangamirwa n'inzego z'ubutegetsi zibasanga mu masoko zikabambura ibyo bicuruzwa kandi baba basuze
harya badusanga nk'hariya nyine haradukorera ku bitara bakamanura imyenda yacu bakayitwara kandi twege buri kwezi barazakadusoresha tugatanga n'ibihumbi 60 by'ipatante ku mwaka wese nimba bitemewe kuki tubisorera cyangwa nimba bitemewe batuzana ibyemewe aba aribyo ducuruza
nasoze natanze umusoro utanga umusoro hano dusora bitanu ku kwezi bakaza bakabitwara nkabura hepfo na ruguru badusanga no mu isoko bagahambira byose bakagenda
abo bacuruzi bakorera mu masoko atandukanye muri Rusizi bavuga ko nibyo bacuruza ubutegetsi butabyemera butakabaye bukomeza kubasorisha kuko ari ukubateza igihombo
wenda ruko mwatuvugira nimba wenda se no mu isoko bitemewe kandi bakaza kudusoresha wenda mwavuga ati ni forode turajya tuza twitware duhombe ariko batadusorishije urumva kuri amafaranga wamara kuriha mundi mwanyugatahira nani tike nutwo wacuruje wenda batari baza kugufata kabura dusoze ugatarono nani igihumbi ufite cyo gutega
ubutegetsi bujya guca imyenda n'inkweto bya caguwa zimwe mu mpamvu bwashyiraga imbere harimo yo guteza imbere inganda zikorera imbere mu gihugu Nyamara bacuruzi bagaragaza ko nanubi bijyanye n'ibikorerwa mu Rwanda byakabaye bisimburizo caguwa bitabageraho aha muri Rusizi.
Batubwira ko Made in Rwanda ikora ariko twegwe kugira tubone imyenda yaho nimba bikorerwa Kigali ntago tubibone ni Rusizi twegwe.
Ako nategereje nimba yo Made in Rwanda zange nabuze n'amapantaro cyangwa amajipo cyangwa icyo cyaweze cyo nabonye ntarahira. Ni ibikapu nibyo nabonye Made in Rwanda.
Nahake bibonetse kandi abaguzi barakinubira ku biciro byabyo bihenze cyane ndetse bidahura n'amikoro ya benshi muri bo.
Ntago tunganya imbaraga cyangwa ubushobozi. Ubu niba mfite 500 yanjye njobora kuza hano nkabona umupira wo kugira ute kwambara. Hari ufite 5 cyangwa ufite bingahe nakabona buri muntu mu kiciro cye. Wende iyo myenda bayidukoreye nayo igiye ingana n'uko abantu bagiye banganya ubushobozi nabyo byadufasha murakoze.
Nanjye gushaka umwenda wo kwambara hangaha nanazanye amafaranga 5,000 pe. Kandi imyenda ndayibonye ubu ndatashye. Mugiye nari kujya hari hanagura ipantaro nti pantaro imwe nakugura. Ako nabasha kugura ipantaro ebyiri nkumva mwenda mwadukorera ubuvugizi kuri iki kintu kijyanye na Made in Rwanda bajye bayisohora nyine iyo myenda iri ku giciro ku buryo buri wese yakwisangamo.
Icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi zo zirahakana ko abacuruzi bacaguwa bakorera mu masoko baba bamburwa ibicuruzwa byabo. Bwana Kayumba Efuremu yobora aka karere ati
ibyo navuga ko nakuri kurimo kuko imyenda dufata mu nzira tukayambura abanyirayo niba abandi bacururiza mu nzira babazunguzayi kubera ko nibo batarasoze ariko abandi bafite ibitanda bakorera mu masoko baba banafite n'ibyangombwa aho bayiguriye ubabangabo rwose umutekano wabo urarenzwe 100% kandi niyo dufata abandi babizererana hanze tuba tugira ngo turinde babandi binjije ibicuruzwa mu buryo bwemewe n'amategeko bakabangamirwa n'abandi babizana bitasoze kuko birumvikana bagurisha ku giciro gitoya noneho babandi basoze bakabora abakiriya abatarasoze bibyinyereje imisoro ugasanga nabo bari kuzamuka cyangwa se bari gucuruza cyane.
Kuva mu kwezi kwa 7/2016 nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashe ingingo yo guca intege itumizwa n'icuruzwa rya caguwa aho imisoro yikubye inshuro zirenga 20. Zimwe mu mpamvu zashyizwe imbere zirimo izijyanye n'isuku ndetse n'ubuzima bw'abaturage ariko kandi hakabamo no guteza imbere inganda zikora ibyambarwa z'imbere mu gihugu no mu karere. Gusa kugeza ubizo ntizirashobora guhaza isoko haba mu bwinshi ndetse no mu bwiza bw'ibyo zikora ngo bijyane kandi n'ubushobozi bw'umuguzi. Iyi ngingo kandi yatumye u Rwanda ruhagarikwa mu masezerano yoroherezaga bimwe mu bicuruzwa byarwo ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azwi nkaguwa mu ndimi z'amahanga. Abategetsi bavuga ko n'ubundi inyungu rwakuragamo zitagera kuri 1% by'ibyo rusanzwe rukorana n'icyo gihugu. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima arakenuye tumira amategato hamaduce tusubira mu Rwanda ariko tubabwira iby'impunzi. Urunani rw'amashamwe ahuzurwaruka rw'abarundi bahungiye mu Rwanda hejo kwa Mungu bari bateguye umunsi mukuru witwa umuganuro kera uwo munsi mukuru wahimbazwa ku ntwaro ya cami nk'ikimenyetso cyo gusangira hamwe n'ubumwe ku barundi bose kabaye akaryo ko gusangira imvino n'ibifungurwa kavukire naho bari mu gihugu c'ubuhungiro. Urwo rwaruka ruvuga ko rushaka kugaruka ku muco na karanga kugira ngo rwige gukunda no gukorera igihugu cabibarutse mu vyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver.
Umurico w'ingoma, indirimbo, imvino n'intambo kavukire nivyo vyarangwa mu Barundi bari bitavye uwo munsi mukuru bise umuganuro. Uwo n'umunsi mukuru wahimbazwa muri kayise ku ntwaro ya cami cari gihe co guha umwaka Abarundi no guhezagira imbuto kugira ngo basohore isuka batangure igihe cirima witabwa n'Abarundi bose mu butandukane bwabo. Urunani rw'amashirahamwe y'ugwaruka rw'Abarundi bahunze Synergie des Jeunes Burundais nibo bateguye ico gikorwa. Niragira Alex icegeye cutwara ubwo runani avuga ko biyumviriye umuganuro nk'ubumwe bukwiye kubahuza bose iyo bahungiye.
Tukabona yuko rimwe na rimwe Abarundi bashwiragiye bamwe babantu batandukanye abandi bafite ibyumviro bitandukanye dusanga umuganuro nico kintu cyonyene cyashohuza Abarundi bose haba abahutu haba abatutsi haba abagore haba abagabo natwe Abarundi iyo bari hose twegerane duhure twogira ubumwe tugakorera hamwe cyane hanyuma tugira duca ducitse ko muri kadoza kacu igihugu.
Abari aho baracishamwo bagatamba umudiho ugwedengwe amayaya n'izindi ziranga karanga k'Abarundi n'imigwi y'intambo iserukira impunzi ziri mahama ntiyari yatanzwe.
Twebwe mu nkambi ya mahama ibintu by'imico kama biratwubaka ngubumwe bwa bakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpera usokuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu iyo wabura igitungwa gisaba uwo mubana amahoro ntage nyarukira mu mpete
gisaba nka kugasima ukore mu gasiburiki
ikirwa ko duha nuko twebwe twaciye kubibi byinshi byaduciye ko iyo twaza kubimenya kare twari guca tujinama tukicarira ikyo kibazo ikintu ibintu tukabisambura bitarasasagara mu bantu ni kuvuga rero abantu bakwiye kujinama n'ingingo amahoro yo kwiganza
hari kandi nibifungurwa bitandukanye vya kera nk'intete amateke y'ikirundi amavuta y'inka umutsima w'amasaka canko w'ingano nibindi umusura kiri muto Daniel Ngendakumana aserukirirwa n'impoza makungu gugwaruka mu Rwanda Mouvement International de Jeunes Burundi iruhande yo gushimira ico gikorwa co guhuza gwaruka aranashima ko yahaboneye imfungurwa yaherukira iwabo atarahunga araheze imyaka 3
je nka jewe naheruka intete ntarahunga amateke adahwase twagereje kwibusa barundi uburundi bw'iwacu twebwirire nk'ugwaruka rwahunze babahungira mu Rwanda canke mu bindi bihugu muvyo dukora byose hari byo dukora mu butandukane bwacu iyo twahunze tuva haratandukanye iyo twahungiye haratandukanye ariko umuganoro ni ikimenyetso gishobora kutwereka ko twese ugaragaza ko bahunze bose ari bamwe kandi bakeneye ubumwe muri byose na hose iri drapo iyo umupira uri ku drapo y'igihugu aho ndi hose ngo manibuka ko ndi umurundi
nabahumure bari bahari Dr. Alphonse Rugambarara arashima kugwaruka gwahunze gwahisemwo kutibagira akaranga akifuza ko insiguro ye ntwari bereye yagaragazwa no muganoro yosubira sasagara mu gihugu ciwe
urwaruka rwahunze ntirushaka kwibagira uburundi kandi rukabona yuko umuganuro ari umunsi mukuru waruhambaye ku barundi kera itwereka ko badashaka kwibagira uburundi bifuza kuzosubirayo kandi bagasubirayo bataribagira koko ivyo burundi ahantu kubishima cyane rwose umuganuro kera yari wo fete nationale w'abarundi no kuvuga ko byari bifise akamaro kanini kwerekana yuko ubutegetsi bwo muri ico gihe bwari kumwe n'abanyagihugu ntibari batandukanye namba nivyo twifuza yuko abategetsi boba mu Burundi bakaba koko batatandukanye n'abarundi mumvise ningene babisigura yuko ari miryango ari amoko ari biki bose uwo mubwirizwa barabukora atagahatuka hari bose barawiyumvamo
ni gikorwa catwaye umunsi wose ndetse n'abarundi bacitavye ntibashaka no gutaha kuko baguma bitambira akiwabo hari mbere n'abacishamwo bagakorora mosozi kubera ibigumbagumba byo gukumbura iwabo bati muri izi ntambo n'imbyino twiyumva nk'abari wacu ligiza kabiri umugano rutegurwa mu barundi bahungiye mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru ikigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye turacari mu yavugwa mu mpunze ariko unyerero twerekeje mu vyerekeye ukwivuza amagara y'abantu duhere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi zivurirwa kuri poste de santé mu kambi ya Rusenda ari muri territoire ya Fizi bavuga ko afite ikibazo gikomeye cyo kuvugwa kuko atamatara ari kuri iyo centre de santé bivuriza ko haraheze indwi zibiri mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo adusigurira ku kibazo cifashe
Ikibazo cy'umuriro gihangayikishije abagwayi bo mu nkambi yo mu Rusenda bivuriza kuri poste de santé yo muri nkambi bivanye nuko imoteri yari isanzwe itanga umuriro muri poste de santé imaze ibyumweru bitatu yarapfuye kandi n'amapano atanga umuriro w'imirasire y'izuba akaba nta mbaraga agifite zo gucanira iryo vuriro nkuko byemezwa n'abagwayi bagana iryo vuriro aho bavuga yuko bajya bitwaza amatoroshi za telefone ndetse n'udutara two gukoresha mu ivuriro nijoro kugira ngo bavugwe
kuba ku munsi wa kabiri je ntashikana n'abana babiri habarembye ako kubico gihe n'ubu turikoca tugakoresha ubutoroshi bwa twavuye muhira kubera nta matara tubona ariko muganga
kugira ngo mubone cyangwa mu abantu bashaka kujyanze cyangwa bashaka kubavura bigenda
mu byerekeye no kwabaga kutuvura aza kugira ngo ingize umwana ino muri salle de soins hajya batangira imiti ko nta bisaka toroshi abakoresha ushutera umugwayi gacumwiza hajya bagaburira imiti akabacha kuvura gacusubiza umwana kujyama ku gitanda nyimba ageze igihe naho habari ko serum acazana ga telefone yiwe akaba yakoresha mu kumurika kugira avura umuntu
abana nyine maze kubashikana n'umusegetera narinzaniye ndazana nyine n'agatoroshi ko kugenda murika nk'umuntu ashatse kujya kuri toilette akagenda janye n'akagatoroshi abana cyabasiga mu mwinjima nyine nakundi bigenda.
Iranzi Olivier ni impuzi yo mu nkambi yo mu Rusenda yarimaze ibyumweru bibiri igwaje umwana aganira n'ijwi rya Amerika avuga yuko iki kibazo cy'umuriro kibateye impungenge mu gihe baba bari kuvugwa mu masaha y'ijoro.
Aya makenga hari aragaragara mu murabimva kandi murayabona nuko hashobora kubaho ubuzima bw'abantu bushaka guhungabanira hajyanye cyangwa ugasanga umuntu bashoboye kumuvura nabi cyangwa kumukonsita nabi cyangwa kumanikira imiti nabi banye nuko hari mu mwijima.
Ibi kandi izi mpunzi zivuga bigaragazwa n'umuyobozi uziserukira muri inkambi yo mu Rusenda Nibizi Faust avuga yuko iki kibazo bakigejeje ku bayobozi bashinzwe ubuzima muri ASR nubwo kugeza uyu munsi nta gisubizo bari batanga kugira ngo iki kibazo cy'umuriro cyongere kibonegwe umuti.
Baradusiguriye neza yuko imotere yagize ikibazo ko yapfuye natwe turabaza ko dushobora kuguma tumeregwa nabi kubw'ubuzima bwa kubera ikibazo cy'imotere. Bacha batwemerera yuko bagiye kubiraba kugira barabe ingene bokora icyo kibazo mu nzira gushika n'ubu twararindiriye inyishu ntituraronka yaheze mu nzira tuca turandika mu nyuma yaho twandikira IDS na ARD dukopia na CNL nabo nyene gushika none uwo munsi ntibaratwishura tumenye igituma abantu baguma bamirirwa nabi kubera kubura ingene bivuza mu masaha y'ijoro. Barafise n'udupano turi hajya hejuru kwijyanzu tubiri tungahe mugabo ntago twaka twatse amatara hariya kwijya poste de sante mubona hariya nico gituma mubona ibintu byo ku by'umuyaga nkuba byanse hano kwiki hano mu nkambi.
Twagerageje gushaka ubuyobozi bw'ishyirahamwe rya ADES ari naryo rishinzwe ubuzima mu nkambi yo mu Rusenda ntiyagira icyo badutangariza kuko ubuyobozi bwabo butabemerera kugira icyo butangaza mu itangazamakuru usibye igihe baba babiherewe uruhusha na ASR. Mumenya yuko atari mu ivuriro honyine hari iki kibazo cy'umuriro ko ahubwo nakorera za biro z'amashyirahamwe ya CNR ADES ndetse n'igipolisi cyo mu nkambi nabo bafite ikibazo cyo kutagira umuriro wo gukoresha kuko bari basanzwe bakoresha umuriro utangwa n'iyo moteri yapfuye. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo harakenuye tukivuga ivyo kwivuza mu mpunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania zo zivuga ko zishimiye uburyo zivurwa co bikoze bahangayikishijwe nuko badafise uburyo bwo kwirinda indwara ya malaria. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi yaganiriye n'umwe mu mpunzi ziba muri iyo kambi atifuje ko amazina yiwe atangaza atangura amubwira ko amavuriro n'ibitaro bihari kandi ari vyiza cyane.
Aha mu kambi ya Nyarugusu bajanye kwifuza bimeze neza hari shira hanga yitwa Red Cross Tanzania cyangwa Croix Rouge baganga bariho imiti iriho iraboneka nta kibazo.
Ye uko bitubwira rero nta kibazo cyari cyo kwivuza abantu bakiri batoya abana abantu bageze mu za bukuru abagore batwite n'abandi bose bakeneye kwivuza babona ubafasha.
Babona ubufasha buhagije duhere ku bana, abana bararonka ubufasha kabisa buhagije bararonka indya zibongerereza zibasahiriza bana bahubuye ubwisoja ni sawa abagore batwite baragenda bagapimwa ata kibazo na kimwe gihari ibipimo vyose bakabikurikirana ndetse bakabaha na bijya twita amafishe y'ingene umuvyeyi atwite yakurikiranywe ku bitaro mpaka avyare yibaruke nta kibazo kere cyo kwifuza.
Ku bantu tuvuge bafite nk'indwara zidakira cyangwa se indwara abantu bamarana igihe harimo nk'indwara ya sida, kanseri, harimo diabete, izo zose abantu barazivurwa nta kibazo gihari.
Iye ku bitaro bakabona ko ufite izo ndwara hariho ubundi bufasha buva muri UN kuko Red Cross irashobora kuba yananiwe hari ubufasha bushavuva muri UN uko indwara zidakira izi za diabete za kanseri izi bashobora kuvura baca bakungika mu bitaro biri nyuma y'ikambi nko mu zindi ntara za Tanzania. Ubwo bufasha kabisa buratangwa ibi bya sida basanze umuntu agwaye ibintu bya virus ya sida nabo aronka ubufasha kuko barahari inyigisho zose zitangwa baramuha imiti yo gupfufahaza imiti ishobora kubiramurinze kabisa ni byiza nta kibazo gihari rwose ariko ikibazo gihari ni kibazo cy'imisegetera haguriye malaria cyane rwose mu bana batarakwiza imyaka itanu abavyeyi batwite kabisa malaria irabibasira cyane ariko ikibazo cyari nuko atamisegetera none umunsi ni kandi iraboneka
ni ukuvuga ko muheruka kubona imisegetera ryari ni iki bababwira gituma ubu ngubu nta misegetera mufite
umusegetera wa nyuma duheruka kubona mu mwaka uheze naho nyene hatangwa umusegetera umwe ku rugo rwose ariko tugatangazwa nuko mu yandi makambi nduta baherura ibitanda biri mu nzu bose bakaba baramaze kubona imisegetera dusigurirwa yuko induta tutoharaba kubera nduta ifashwa n'ishyirahamwe ryitwa MSF Medecins Sans Frontieres angaha naho turi na Red Cross bavuga yuko uburyo bwa MSF ari bwinshi kurusha ubwa Red Cross kuri icyo rero bakavuga bavuga ko twihangana ariko bavuga yuko Red Cross ikavuga yuko iri kiraca hirya no hino kugira ironke umusegetera ata umwe uja mu ku muryango w'umuryango
ubu mu muryango hagiye habamo umusegetera umwe kuva mu mwaka ushize barababwira ko amikoro ari make ariko se hari icyizere babaha tuvuge nk'igihe bashobora kuba baza babonera iyo misegetera cyangwa se inzitiramibu ziteye umuti
inzitiramibu rero kubera ishyirahamwe ya Red Cross Tanzania ikoreramo abatanzania benshi cyane ibyo batubwira bavuga yuko ubujya tabwo ariko bakavuga yuko bagiye kugerageza kudodora hirya no hino ariko bama bitubwira mugabo nta gisubizo gihagije twigera tubona niyo kibazo kirahari kabisa cy'imisegetera kubera abana baca bagwara cyane malariya n'aba bakenyeye cyane cyane batwite malariya ikabirasira cyane iki gihe rero ibigori bibahinga biriko birakura mu maporote tubamwo bigatuma imibu ikiba myinshi cyane icyo n'ikibazo kabisa kubera tutagira imisegetera n'ikibazo ariko bavuga yuko bariko baradodora hirya no hino umwanya uriwo wose imisegetera ishobora kuboneka
hari nk'icyo wakwifuza kugeza ku bakurikira radiyo ry'Amerika wababwira iki
cyo nabwira bakurikirana radiyo ry'Amerika baba abari ngaha mu nkambi y'Inyarugusu cyangwa abari n'ahandi ubufasha bumenya yuko ubufasha bushoboka buhari ariko kubera impunzi gumara impunzi ntaworonka ibintu byose icyarimwe kuko bazanye turashima baretse ntaho uza kubitwarira twavuga yuko abantu bobandanya batekereje batuje hama tukaraba ikizokurikira mu nyuma kuko uyirwaye ubufasha turabona baragerageza bakagira ubufasha iyo umuntu yamaze kurwara ariko rero ku icyo kibazo cy'imisegetera twolinderana kwihangana tukarinderana kwizera tukaraba nkumbure birashobora gucamo umwanya uwo ari wo wose radiyo ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu
Arakoze mgenzi wacu je ni mukankusi ku ico kiganiro yagiranye n'umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya Nyarugusu muri Tanzania amuvugira ingene ivy'amagara yabo n'ingene bitaweho vyifashe nuko ncuti bakunzi no ngaha duciye dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yakoze Macbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Agenda National yamfashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze twari kumwe tuzongereje nkaho twatanguriye turasigiye kano karirimbo Radio Ijwi rya Amerika karimbwe n'umukunzi w'Ijwi rya Amerika nyene yitwa Jean Marie Niyonkuru aba mu gihugu c'u Burundi turayaga tugahuzayo America Radio ijwi rya America yabaye igisubizo cyacu Radio ijwi rya America yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu Mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
ifise abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose.